dusangire ijambo, dusangire ijambo. Ijwi ya Amerika mwaramutse nshuti mwese muteze amatwi ikiganiro dusangira ijambo mwaramutse namwe bashinga ntahe turi kumwe muri iki kiganiro rero gitaramijwe na Federica Nkundikije tumiye abashinga ntahe batatu bari bane mu ntango ariko umushinga ntahe umwe ntiyashoboye kuboneka ariwe Miburo Emanuela sinzi vyamugoye hanyuma abashinga ntahe batatu nabo rero akaba ari ubwa mbere na mbere turi kumwe na Gahungu Juvenal akaba ari umugambwe Frodebo Nyakuri iragi yandadaye tukaba turi kumwe kandi n'umushinga ntahe Phineas Nigaba akaba ari umugambwe Sahwanya Frodebo turi kumwe kandi n'umushinga ntahe Eme Magera wo muri FNL twari kumwe kandi twari kuba turi kumwe n'umushinga ntahe Miburo Emmanuel nkuko nabivuze ariko mu kanya gatoyi ntiyashoboye kuboneka mwaramutse neza abashinga ntahe mwese turi kumwe
mwaramutse
neza nashaka rero imbere gutangwa ndababwire ko tugiye kuvuga cyane cyane ku kibazo gihambaye cyane rwose cy'utwigoro tw'imigambwe imwe imwe two kugira ngo iyo migambwe ishore kuja hamwe muri iki gihe Burundi bwiteguriye amatora azotangura mu kwezi kwa gatanu icyo gikorwa ntikiriko kigenda neza nkuko bamwe mu banyamigambwe bari bavyifuje aho twavuga cyane cyane ku twotanga karoro ku mugambwe Frodebo aho Frodebo Nyakuri iragiyandadaye wagerageje hamwe na Sahwanya Frodebo iyo migambwe yagerageje ku raba ukuntu yoje hamwe ariko bikanka ibibazo batumvikanye ko sibike nashaka rero imbere gutangura dutangure tubaze cyane cyane Phineas Nigaba atubwire ikintu cyatumye badashobora kumvikana Sahwanya Frodebo icyatumye icyo gikorwa cyo kuja hamwe kitarashobora kwagushika ubunaho icyo cyifuzo cyari cyabonetse
bo umugambwe Sahwanya Frodebo urashyigikiye cyane ko imigambwe yagiye irawiyohora ko irawukomoka ko yoje hamwe ko n'icyumvire kiza cyane kugira ngo abantu bashyire inguvu hamwe abantu bashobore gukomeza demokarasi bashobore no kutaziragiza abantu batora ari bo banywanyi rero ku byashyitse ubuheze ego iyo ntambwe imaze kirekire umugambwe Sahwanya Frodebo uri kuravugana n'umugambwe Nyakuri bariko baravuganye ibitari bike kugira ngo bashobore gutera iyo ntambwe ariko hariho utuntu tumwe tumwe tutarashoboye guheraheza neza ibyo rero bigaca bituma byatse bituma rugero rubanza kujya munsi rutaba ndashaka rero ahanini ndabamenyeshe ko igihambaye mu bibintu byo gusubiza hamwe no kuhabarimo ugushaka kutarimwo ibinyegejwe inyuma anacho bituma twebwe muri Frodebo n'ubu turacyarindiriye bagenzi bacu kugira ngo uru rugamba rwa demokarasi dusubire hamwe dusubire mu mugambwe Dadaye Melchioro yaturaze umugambwe witwa Sahwanya Frodebo umugambwe uhuza abaharanira demokarasi mu Burundi
murashaka kutubwira mushya ntahe Phineas Nigaba mukatubwira utwo tuntu duto duto twatumye icyo gikorwa kidashoboka uyu munsi
urumva mu bisanzwe umugambwe Sahwanya Frodebo usanzwe ufite kuva mu 2010 waragiye mu runani rw'indi migambwe imigambwe turagira icyo twita kibiri urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta rero turabye uyu warongoye Nyakuri aje ukumva ko icyo kintu cy'ibyo bintu by'ikibiri atabyumva neza tugaca tubura rero ko nitwo tukaduca duheba ibiri twatanguye kandi cyadutwaye inguvu nyinshi ngo duce twemera ngo aze atume gisambuka aho mu byabitumye icyo kirimwo ikindi nacyo ni uko twabonye neza ko n'ubutegetsi bwoba butari kure kuko twabonye ko ubutegetsi bwoba butari kure cyane kuko tumubwiye ko akura ku Nyakuri kugira ngo aze tukabona ko umengo biracyamugoye cyane hanyuma ikindi nacyo nawe nyine hari imvuzo muri Nyakuri atoshira kure cyane kuko Nyakuri irafise abadepite bimirije gutekeregwa mu gihe boheba umugambwe Nyakuri ugafutangana ntabwo ejo abadepite bashika batanu botekeregwa cyo cyabigorana.
Ibiganiro birabandanya muri iki gihe, ibyo bibazo byose mutubwiye bishora gutorerwa inyishu imbere y'amatora mu kwezi kwa gatanu mwaka uza.
Twebwe gushika ubu turemera ko umugambo nyakuri ushobora kuza mu runani rwagutse twita Vaster Assembly tugakorana ku bijyanye n'amatora kugira ngo dushobore gukuraho ubutegetsi buhari mu mwaka 2025. Ariko ibyo kwiyunga nyezina tubona ko byoba neza inyuma y'amatora ya 2025, kuko niho intambamyi muri nyakuri zoba zagabanutse, kuko abo badepite bazoba batekerewe nta ngwande zizoba zihari, kandi na leta izobihari ntabwo azoba ari leta y'intambamyi. Kuko umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu hari igihe yoba muvyogera kugasanga aronse ingene asambura n'ibyari byubatswe.
Ego mereka tubazire mushantahe Gahungu Juvenal nawe nyine atubwire wo mu mugambwe Frodebu nyakuri iragiranda dai atubwire icatumye umugambi wari washizwe imbere kumvikana kugira ngo iyo migambwe isubire hamwe, icatumye bidashoboka niki ikintu gihambaye mwumva ko mwebwe mu mugambwe wanyu mutorekura n'inkiki.
Twebwe ubwa mbere yewe nitwa Gahungu Juvenal ngamadi mugambwe sawanya Frodebu nyakuri iragiranda dai, hanyuma no bamenyesha yuko umugambwe wacu uremera cyane kandi turashigikiye gusubiza hamwe n'umugambwe sawanya Fodebu. Hanyuma kubyerekeye icatumye bidashoboka, icyo kibazo twebwe tubona yuko cyavuye umugambwe uri ku butegetsi udashaka ko abakeba bawo bokomera. Ibyo navyo tukaba twari twashoboye kumvikana na sawanya Fodebu, turashika no ku rwego rwo gutanga ubutumire. Nabwo ubwo butumire mu buravye mwarabubonye no kuri internet bwari bwanditse yuko tuja hamwe tubanza gusubiza hamwe tukagira ukwiyunga no gushinga urunani ku rwego rw'igihugu. Icyatumye rero ibyo bintu bidakunda, nibaza yuko bwa mbere harimwo umugambo utifuza yuko abakeba bawo bokomera. Ibyo navyo bakaba mu kubikora babikishije mu kwereka ko abo twagomba kwiyunga utakaza ibibanza mu gihe twosubirana umugambwe wa Ndadaye. Ibyo no bivuga kuko umunsi bwaca tuja gusinya mu mugambwe sawanya Frodebu havyutse ugwaruka gugariza umukuru w'umugambwe. Aho rero novuga ko uravye invitation twari twatanze iragaragaza neza ingene twari kubishyira mu ngiro.
Abo badashaka ko mwiyunga ni bande?
Ubwa mbere nibaza yuko badashaka ko twiyunga na bari ku butegetsi, kuko bacabona ko mu gihe two kwiyunga uwo mugambwe wokomera ugasubiza ibintu neza mu ngiro mu Burundi, ibintu bitagenza neza nk'ubuzima bwa politike, ubutunzi, imibano hamwe n'ibiho nyangwa by'amasezerano ya Arusha. Ibyo ni ibintu babona yuko ariko bigenda neza mugero twokomera wabona ko byogenda nabi.
Ibintu sawanya Frodebu isaba Frodebu nyakuri iragiyandadaye nk'akarorero gukura ko ijambo iragiyandadaye ivyo vyovyo murashaka kwikora na nyakuri?
Twebwe nibaza yuko twari twanditse neza kuko ico gihe n'igikorwa kimaze imyaka ibiri twari twumvikanye yuko tubanza gusubiza hamwe hanyuma tukagira ukwiyunga hanyuma tugashinga urunani ku rwego rw'igihugu ruharanira ihinduka y'ubutegetsi mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Aho ni ukuvuga ko tumaze kwemera icyo kintu ibiza gukurikira byose tushobora kubyumvikana.
Mu majambo make ntimushobora kwemera ko ijambo nyakuri riva ko kuri uyu mugambwe wanyu?
Ariko abantu babiri bahuye bakumvikana hari umwe wese arafise ibyaheba, wumva ko tutobiheba gute?
Reka turi kumwe kandi n'umushyantahe ngaha Eme Magira wo mugambwe FNL wa Gaton Rwasa, twabibutsa ko hariho n'umugambwe wemewe bw'intwara yo hagati FNL. Tukaba rero umushyantahe wo muri uwo mugambwe tuba twatumiye Miburo Emmanuel atashoboye gushika, nashaka ndabaze mbega ku ruhande rwanyu mwebwe mwifashe gute, hariho icyumviro nk'icyo cyo kuja hamwe n'urwo ruhande rundi kugira ngo FNL isubire kuba FNL y'imbere yo mu bihumbi bibiri na cumi?
Murakoze nomaze kubashimira ko mwatwiyumviriye kudutumira muri kino kiganiro kugira dutange umuco ku bibazo bimaze iminsi muri FNL. Ariko je icyo nashaka kuvuga ni uko ikibazo ku bisanzwe byifitaniye n'iyo FNL yemewe n'amategeko, kuko ugiye kubiraba neza ni ikibazo dufitanye n'ubutegetsi bw'i Bujumbura. Biravye byatanguye kuva FDR ivuye mu ntambara, baranse yuko dushyira mu ngiro amasezerano twe twakuye i Dar es Salaam. Hanyuma kabiri bwakeye kabiri umugambi w'FDR umaze kwemererwa binaniranye bigoranye, baca banzana abandi bitwa ba KNS. Abo ba KNS nabo usanga ari abantu nyine umugambi wo ku butegetsi wahamagaye wahaye amafaranga kugira ngo bashobore gusenyura inzego za FNL. Uko niko byagenze mu 2010 kuko mu biro bikuru by'umugambwe hari abamambure 60 n'indwi, ariko babiri bari bakuwe, umwe gusa niwe yari akirimwo. Mugabo bo nibo ubutegetsi bw'i Bujumbura bwemereye yuko bashobora kugira kongre kugira ngo bashobore kuvuga ngo ko aribo batwara FNL. Mugabo icyo navuga ni uko FNL ifite ibibazo bikomeye, ifite ibibazo nk'ibyo mwumva bya Frodebu, ari Frodebu nyakuri cyangwa iragi ryandadaye, kubera bo barashobora no kuja ku kibuga. Ariko twebwe kuva mu 2010 abantu bapfuye ni benshi, hari amaplan sa afisha ariko nubakibandanya bariko barica. Iyo basi bavuga ati FNL basirakora mugabo ntibace batangwa kwica abantu.
None hariho iciyumviro mu bategetsi yarongoye iyo mirwi umugambwe n'uwo wundi murwi, hariho iciyumviro cyo kuja hamwe kugira ngo umugambwe usubire kugira ingufu nk'izo wari ufite kera?
Iciyumviro cyo gifise kubera uravye n'igihe umukuru umugambwe aferukiye igira umukuru umugambwe asubiye kugaruka ku kibuga cya politiki tariki 6 z'ukwezi k'8, yarahamagaye abanama rimwe bose ko boshobora kuyunga kugira ngo tukomere noneho dushobore gutsinda Burundi ubutegetsi bw'i Bujumbura. Kandi twoshimira n'abantu bamwe bamwe bari baragiye kugira ngo bakize amagara, kubera hari hafuye bene wabo batari bake bishwe nyine n'ubwo butegetsi. Twashoboye kubona nk'indongozi nk'abari batuye mu makomine barashoboye kuza gusanganira umukuru umugambwe. Hanyuma barashoboye no kwandika inzandiko nyinshi cyane basaba yuko hoba kongre, hoba ikoraniro kaminuza dushobore kwiyunga. Umukuru umugambwe arabahamagaye n'umuntu n'ejo bundi mu kwezi kw'11 mu ruganda rwari rwateguwe na Binibe, baragera hasubiye atera kamo abana barimwe bose uretse n'abandi bose bari parite agakiza ari yindi mashami yose yavuye kuri parite utu. Kandi bamwe baritavye akamo n'ejo bundi mu kwezi kwa kane tugira imyaka 34 parite utu ishinzwe n'imyaka 4 imyaka ishika kuri 5 FNL yemerewe. Hari abo bashoboye kuza turafata bifashanya uwo munsi mukuru kubyo twe twagize ko icivugo cacu ari cyo gusubiza hamwe. Ariko nkaho muri uku kwa kane twari twarabikoze, hariho parite y'agakiza twagiye tuganira n'abandi muri yindi migambwe nyene yavuye kuri parite hutu. Ariko ubutegetsi bwacu bubyisukamwo n'abari bari bafite agatima ko kubandanya ashobora byonona. Hari n'abo twigeze kuba duhuriye hanze nyine bari muri iyo migambwe kujya duhuriye mu manama, ukumva koko bafite ishaka ndi kuza mugaba kubera ubutegetsi buca bubatera igitsure kuri ubutegetsi buca bwica ba FNL.
Katukiriwe kuri wewe nyene Emmagira, nashaka kumutubwire mbega ibintu mwibaza ko byogira akamaro akarusho ko kuja hamwe kw'imigambwe nakahe cyane cyane imbere y'iki gihe twiteguriye amatora maja mu make cyane?
Ikintu cya mbere ni uko bigarukana icyuka cyiza mu gihugu, gituma abantu batinubana, gituma abantu bose bumva ko bariko bari hamwe, gituma n'amatora ategurwa neza n'abantu bashobora kwiyamamaza neza. Ariko urabona nk'ubu ibintu biko biraba, urabona ko ari ibintu bitameze neza na gatoyi, aho ubona yuko abantu bariko bari mu rwego rw'imbonerakure bajana nabo nyene batuvuyemo, ugasanga ariko baragira ibyo gutukana, bariko bagira ibintu byo gutera ubwoba abandi bamwe bamwe daire, ugasanga barahashize n'ubuzima. Urumva bivyo ni ibintu bibi bituma n'amatora 2015 atosekara, ugasanga n'abantu bagomba kwitabira amatora ntibagiyemo, ntibayashoboye kuyagendamo neza. Urumva kandi twibaza yuko amatora y'2015 yagomba kuba inyishu zibe mu nyishu z'u Burundi bufise nk'ubukene, ubwicanyi, kutaboneka neza mu makungu.
Tugaruke kuri wewe Mushyana Juvenal Gahungu, hariho abahinga bakurikirana politike mu Burundi bavuga ko ugushaka kwiyunga imigambwe Frodebu nyakuri hiragiyandadaye na Sahwanya Frodebu ko bari nko gusigana inkore ku maso, kuko hariho ibintu byinshi byoba bibatandukanya naho bavuga ko byoba byiza kwiyunga imbere y'amatora. Abo bantu mwebwe mubabwirike?
Abo bantu bwa mbere twebwe twabwirira ko ivyo atari byo uko twari dushitse kure cyane kuko twebwe tuvuga tuti amwe sawanya fraude buna sawanya fraude bunya kuri byo kwiyunga ugambere ikintu cy'ambere byo kungukira no kugarukana umwizero mu banywanyi biyo migambwe bakagaruka kuri wa mugambwe umwe wa ndadaye uwo mu wigi mu 1993 kuva n'imbere yaho ugwa kabiri ko bagucira inzira abanywanyi bayo n'abarundi bose barambiwe n'intwaro mbi irangwa muri iki gihugu bakifuza gushinga nico gituma ico cyo bari ikintu cya kabiri icya gatatu zoba ari nguvu zituma dushobora gutsinda amatora hanyuma jewe nibaza yuko ababyifuza ibyo ibaza yuko bidashoboka niba abandi bagikorana na bamwe badashaka kutujya hamwe
Mwusha na hefe ni yase ni gaba mwibwe mwravuga ku takibazo mwusha no kuyunga inyuma ya matora. Mbega mwravuna kuhari ya karusho kwa kuyunga imbere ya matora ya muhimu vili na chumina kata mwurundi.
Mwibwe mwri frodebu tukange tujifuza kera ko abantu bokore da hamwe kandi tujifuza ko nanyakuri tukoze hamwe tukagidu kasura kumugambwe wa kera mwurundi. Rero ibyo turabyifuza mugabo kubera izo ntambamye nababwiye aho ruguru n'umudepute ari muri leta uwo honorable Gahungu Juvenal yo kwemera neza aburundi n'amakungu ko bemeye ko bajya abadepute bafise batazotekerwa mu gihe umugambwe wabo ufutwa kuko ibyo byaduteye makenga kuko dushaka gutera ingorane abantu bongere kugira imitima mibi bongere kujyana nacyo byo ko tuvuga duti twojana muri aya matora ko twese tubona ko dushaka rushanjema muri cya kindi twita urunani rwagutse vice rassemblement hama tukiyunga neza ibyo by'abantu bavuga ngo batekerwe cyangwa batekerwa bitariho abantu imitima itekanye icyo nicyo twipfuza ariko nta mutsi wishibere kuko no kugenda mu runani ni intambwe ikomeye cyane kuko igihambaye nuko dukuraho ubutegetsi buhari uyu munsi mu 2015 hariho urunani rusanzwe ruhari uwo mushinga amateka yatubwiye ngo bashaka gushinga urunani hariho ifatiro twaramaze kurishyiraho tumaze imyaka irenga ine dukorera nk'ubwo runani twashyizeho nabo rero ahubwo nibaze dufatanye tugire urunani rwagutse dushobore kwitegurira neza aya matora turi abantu benshi bafite icyiyumviro kimwe babona imbere babona iyo baja kugira ngo ubutegetsi bukorera nabi abanyagihugu butoteza abanyagihugu agateka kazina muntu katubashwe aho abantu batagifunga gatatu ku munsi aho abantu bigo bafunga atacanira aho abantu bapfa natacanira aho icunga rya leta rinyuruzwa atacanira twabati ibyo byose ko bisezerera mu mwaka wa 2005 gihe twoje hamwe
mushiga ntahe Juvenal Gahungu muba haravugwa ikibazo gihambaye cyane ngose mushira imbere cyane ngose cyo kuvuga ko mu gihe mwukura ijambo nyakuri iragijanda dai ku mugambwe abashinga amateka bo mu mugambwe yanyu batotekerwa mbega icoshigwe imbere nako gahembo ka washinga amateka canke n'ivyifuzo by'abanywanyi banyu mu mugambwe
bwa mbere ngaho nibaza ko umwe ndaye Phineas ari karavuga tohenda abantu kuko ibyo twari twasezeranye mushaka aba mu buhinga bwa none tukabikisha kuri internet cyangwa muri fax twashaka kubibarungikira ukabira bane bijyana ko bari byanditse kuri invitation twatanze neza ndashobora no kubisubiramwo ntabesha abantu twari twanditse yuko umugambwe sawanya frodebu n'umugambwe sawanya frodebu nyakuri byemeye gusubiza hamwe bikongera bikagira ukwiyunga no gushinga urunani ku rwego rw'igihugu ruharanira
iryo jambo rero ntabwo dushobora gushinga urunani kandi dusanzwe dufite ifatiro
hanyuma urumva harimo daboro yuko tubanza ubwacu tukahariranira ku byabaye hanyuma tugaca tujya hamwe cyo ni cya kabiri hanyuma icya gatatu tugaca tuba dusubiza kurondera abo bose bifuza irinduka baba abari mu runani barusanzwemo n'abandi bose batararujamwo tukagira ikintu kimwe tugahindura ibintu nibaza kwivye ubwa mbere tubyemera
reka ariko tubaze na Phineas nigaba nawe nyene atubwire gituma mu mugambwe Sahwanya Frodebu badashobora kwemera ko umugambwe Frodebu nyakuri yagenda dai igumana ayo majambo yose iryo zina ryose hanyuma izindi ngwane mukazitora muri hamwe ivyo niko kibitoshoboka
n'uyu munsi nta ngorane zihari muri Frodebu twebwe turi muri Frodebu yashyizweho na dadaye uyu munsi rero abo bene wacu n'uyu munsi nibafute iryo jambo nyakuri iragiryanda daye bari kure kubace bagaruka nta ngorane nimwe twebwe nta kibazo bidutera
niko kimudashobora kwemera ko baza batarinze kurikura
kubera ko ubwa mbere arabizi gituma twagiye aho n'ukubera intwaro mbi yabo agatima kari bakayi batumye nako katubanza kudu kadutuma tubanza gusubiza hamwe
urumva niwe mbagukura ko nyakuri rero uracyari kuri nyakuri
nico gituma twebwe tuvuga tuti mwe mutera intambwe tugatera iyindi tugashurira hagati tugaca dukora tuba umwe mugira intambwe tukagira iyindi kandi niko ndabyibaza
reka tubaze umushya ntaheme magira ari hanze iyo migambwe yose uko ari ibiri ico yibaza ku matati atuma iyo migambwe ibiri itaje hamwe mbega iyo matati na matati abanyagihugu cyane cyane bahurikiye muri iyo migambwe canke bari inyuma ya ndadaye bashaka kwemera
ibindi bazo yuko abo bose bari bakwiye kwiyumvira inyungu z'abanyagihugu
imbere yuko umubaza nagenda gusabe tugize iminsi dutera kamo abarundi bose ko twebwe twifuza ko bohagaruka tugahindura ibintu nibaza ko muri cyo bita vaste l'assemblée magwaru nani tugwemera ko tugira urunani rumwe ruhindura ibintu rakoze
ego me mushya ntaye memagira
ego cyo navuga nuko ubiravye muri Frodebu kandi nibatako tutari kure cyane kuko ari Frodebu ya bavuga itwa ko na Leon se turi kuma mu runani ya DC sibona uvugira ariko ico navuga nuko urabona ko hari bavuga ati gutekeregwa muga muri FNL twebwe twiyumvira imisi yose ibibeza by'abanyagihugu kuko twimbere gutekeregwa naho umwe azotekeregwa ntibazotekeregwa abanyagihugu bose ntibazotekeregwa twebwe twabona yuko nkuko tubibona muri FNL tubona yuko ikintu nyamukuru sukura abamaronko yacu no kwiheba kugira ngo ubwo butegetsi buhari bumaze buhaze nico gituma nibaza yuko ibibazo byo kuvuga ati twitwa banaka nibaza yuko bari bakwiye gusubira hamwe kugira ngo bashobore kugira ingufu noneho bashobore no kuza muri korona ni kwa ADC hanyuma sibo bonyine ndayere boza muri ADC kuko ndabona ko ari n'imigindi migambwe 12 turi kumwe dukorera ibikorwa hamwe na Frodebu nyakwira ya ndandaye nayo ndabona ibikorwa babyitabira kuburyo nibaza yuko uno munsi boraba igihe kisigaye bariko bari muri ubwo butegetsi cyangwa hari n'aba Frodebu usanga bo kwari wonse usanga bakora muri leta mugatwe muri FNL ugiye gukora muri leta ahubwo sinzi yo bawaci ahubwo bacaguca n'umutwe ubwo bakaraba yuko koko tuzwiyumvira inyungu z'igihugu inyungu z'abanyagihugu kugira ngo busubwa ubwo busuma buhabwe
ego
twiyumvira muri ubwo buryo nizaba biri tubwira no ndako tukwiye mu 2025
ego moshi ntahe magira tukiri ko wenyine mu kanya gatoyi cyane gusa mutubwire ingaruka zizoba kuri iyo migambwe itiyunze ni nkizihe umuntu aravye amatora yimirije
oya amatora amazuba dosanza ara kuko nkubu tugiye tutiyunze urabona nkubu ho bari ese do ha bari Frodebu yakuri niyo Frodebu gene ya leonse dosanga ha bantu tutari kumwe bari ku ruhande bazoshobaza kutugwanya kandi bagomba kuza ahubwo asanga ari umwaka arabatwaye izo ni ngufu zizaba tuzatakaza nicyo gituma nibaza yuko igihe gisigaye ni gitoyi cyane igihe gisigaye ni gitoyi cyane ku buryo bo korera iteka mugabo ntibiyumvire ati ibyo twaba twararonse twobitakaza kuko Frodebu yaragiye mu butegetsi barashoboye kubona iby'ubutegetsi kuri bigenda nta kamaro yuko ugenda ushike mu gihugu ushike mu banyagihugu bavuge ati wariye wenyine cyangwa ari abavyabi n'ukuntu byaguhindukiranye icyo gituma nibaza amezi asigaye ni makeyi cyane ku buryo bisaba yuko umuntu wese kugira kigoro rero no kuja no kuwereka intumbero nziza abanyagihugu ukwikunda bikamanza bikahera hanyuma bagakora urwo runani bakaza bari kumwe biyunze ku buryo tugira iyo migambwe 12 n'iyindi nabo muri CNDD babyifuza kuko nabo bari doc ahubwo bakaza tukagira ngo ubutegetsi butusezere uburundu
ego me tugaruke kuri wowe mushya ntahe Phineas nigaba mutubwire mushya ntahe me magira arashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose ingaruka ari uko amajwi yohawe wo muri mu gabwe bibiri azosanzara mwebwe siko muyibona kuko muvuga ko mushaka no kwiyunga mu mwa inyuma y'amatora ivyo ntibizoshaka ivyo ntibizogira ingaruka kukuntu umugambi wanyu zokwitwara mu matora
twebwe muri fode butwamaze gufata intumbero ko tuzojana mu matuzoja matora turi kumwe nabandi kandi bigeze kure kandi n'ubu ugo runani twara niko turarukomeza nkuko emema agera bivuze abantu bariko bariyongera ubu tugeze ku bigambo 12 ejo zoba 14 cyubugushwa no zoba 100 ingara mbere nabari ku butegetsi turumva ko bashigikiye neza ko ugo runani twarukomeza kugira ngo nabo nyene bashobore kuronka ingene igihugu twagwa neza rero twebwe muri Frodebu ntacyo tuzotakaza kuko dusanze turi mu runani icyo gituma ikintu gusa cyo tuma tutakaza na majwi makeya nuko abo bene wacu tubona bari kuba kwega maguru kugira ngo baze mu runani nabo twifuza n'abakobozi bakadufasha mu runani kuko twebwe ntabwo dutinya gutakaza ibibanza nta bibanza dufise ubu tumaze imyaka na myaka ntabuzi turimwo rero dushaka igihambaye gusa no kubutegetsi bwogenda hakaboneka intwaro nziza intwaro ifise ikimarira abanyagihugu atari intwaro ibiba atari intwaro ituma ubukene bubandanse mu gihugu rero twebwe twosaba ko bene wacu muri sawanya Frode bunyakuri irage yijyandadaye ko amajwi yabo ntazovemwo apapana amajwi yabo ntazovemwo atagira ikimazi kuko ayandi yose azoba ari hamwe
kuri wowe nyine mushyira Finiase nigaba musa na bafite kizero kenshi cyane rwose ko ubwo runani murimo rushobora kuzotsinda amatora inguvu zago zirihe gushika ko zitibonekeza
twebwe inguvu n'abanyagihugu mu gihugu turumva icyo bagona mu gihugu turumva ibibazo bihanze abanyagihugu baratubwira bati dimuje hamwe gusa amajwi tuzoyabaha none ko bivugwa n'abanyagihugu aribo bakusigwa n'amagogwa yose amakuba yose ariko ari mu gihugu niwo mwizero wa mbere dufise kandi turabona neza ko mu Burundi abantu benshi bashaka ihinduka niwo mwizero dufise
moshi anahe gahungu Juvenal mbega mwiyunze inyuma y'amatora hari ikintu mu mugambwe yanyu muzobona muhombye hari ingaruka z'ukutiyunga mubona mu mugambwe wanyu
twebwe turabona ko twiyunze inyuma y'amatora atakamaro zoba bigifise kuko abanyagihugu bazoba bahejeje gukora igikorwa bajejwe cyo guhindura ubutegetsi ubwa mbere tuzohomba ibintu bibiri ubwa mbere avuze ati barafise urunani nibaza ko natwebwe dufise urunani barindire turafise urunani rw'imigambwe myinshi turi kumwe natwe turondera
urunani nyakuri
bwa kabiri nibaza ko atari nyakuri twebwe twashaka ko imbere yo kurondera iyindi migambwe uko barondeye iyindi migambwe twoja kuyirondera twitwa Frodebu imwe yandadaye nico cyari kituragishinga none ko bumva bo babishaka inyuma y'amatora kubera ya bimwe nababwira by'ibibanza bimwe nababwira ubasigaye bagenda barabwira abantu ngo twebwe wabaduhaye amahera twebwe ndababwiza ukuri yuko bo nyene kubona urwaruka ruzinduka kubugariza kwangira Leonce kwaza ngo dusinye bisigura ko hari ukundi kuboko kwari inyuma bisigura ko hari ibibanza babona bari guhava batakaza ibishaka yuko amatwiyunga kuba imbere y'amatora kuko kubaye inyuma y'amatora duhomba ibi bikurikira ubwa mbere twari kugenda dufise umukandida umwe kuri twese uwo dusa tumuhomba kuko tugenda dufise abakandida benshi ubwa kabiri amajwi arasanzara yategerezwa kuja hamwe
mushika nta Fenias nigaba ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire turagushimiye nawe mushika ntahe Gahungu Juvenal nawe mushika ntahe Eme Magera turagushimiye cyane rwose ku byimvira mwatanze hanyuma tuzobatira kamo mu minsi iri imbere mwakoze cyane turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi dusangira ijambo mwakoze mungire amahoro n'umunsi mwiza.